Mu kiganiro cavugize inzego za leta harimo n'umukuru w'igihugu cabere mu ntara ya Makamba mu manuka bw'igihugu Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yakeje mu rwisevere ukurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Ntarwamiye yemeje ko hafatiwe ku bimenyetso wabona ko bwicanyi bwakozwe mu 1972 bukwiye kwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu.
Ikimenyetso ca mbere nuko icaci ihonyabwoko wica umugwi w'abantu canke wose ubaziza ikintu mu 1972 naho bwari ubwoko bw'abahutu. Bisha bize bica bakora bica bafite udufaranga n'incabwenge. Ica kabiri nuko bikogwa n'ubutegetsi. Ico gihe yari leta irongowe na Michel Micombero. Ubutegetsi bwakoresheje iki? Bwakoresheje igisoda. Babura amatari na bamustaneri bariho. Yakoresha urwaruka rw'abajereri. Abajereri rwarwaruka rw'umugambwe y'iprona. Harabaye ineguru. Abantu bicwa baza kubatora mu mashuri ku buzi bafite urutonde. Bati nakasohoka, nakasohoka, nakasohoka. Abo bantu urabita izina. Iryo zina rero ni ukugira ngo ntihagira n'icyo ukora, ntihagira ubutangana. Bimwe bita mu Gifaransa diabolisation canke animalisation. Biswe abamenja. Mu mico y'ikirundi mumenja yaricwa akangazwa. Aho rero byasigura yuko ntihagira kumwica atangiza kwamira. Ca gatanu umva barishwe. Ikimenyamenya kiriho. Murabona umugwi severe umaze iminsi uzura amagufa n'uduhanga. Ivyo ntaho bikideha. Arya amagufa na tujya duhanga two nyine turivugira. Barya abantu nta korona yari yateye. Ico leta ibivuga ko ubu turi ku bimenyetso ntange ngira afatwa mu mve neza. Iryo zina ntiriritwa mwumve neza uko ritegerezwa kwitwa n'inzego zibijejwe. Ariko ibimenyetso dufise ubu birerekana yuko koko leta ya Kapiteni Michel Micombero yakoze ihonyabwoko irigirira ubwoko bw'abahutu.
Umuvugizi wa leta yanamenyesheje ko mu rwisevere rwifise igikorwa kinini co gushiraho urutonde rw'umwidondoro w'abishwe maze uzobone kuyimbika cane mu bishingantahe vy'ababonye ivyabaye kugira ngo ukuri kuzure. Ariko mu kurindira ko bigera ko Maitre Isidore Rusikiri umukuru w'umurwi Morena rwanya ihonyabwoko n'ivyumviro vyaryo yabwije ijwi rya Amerika ko muri vyose icokorwa rukwisunga ivyo Burundi bwumvikanye na ONU.
72 nta numwe azokwigera mpinyuza hateye abahutu umugwi w'abahutu bavuye muri Tanzania mu ishyamba rya Kagunga na Museveni yaravyemeje. Igira kabiri baraje mu kwica bica bakuza ko ikintu cyose cyitwa umututsi. Ibimenyetso n'inyandiko bakorera ko turazifise n'umwana kiri mu nda baramukurayo bakica. Leta ya Michel Micombero yarahagurutse iratabara abariho baricwa. Ingene yoba yarishe abahutu bamwe bamwe ikarenza urugero, bamwe bari muri vyo abandi kumure batari muri vyo, birashoboka kandi vyaba ivyo leta yakoze vyaba ivyo uwo mugwe w'abahutu wakoze ni ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu na sentare mpuzamakungu. Vyaba 72 abo bantu bari kuri CNDD bitona abahutu ngo ariko akorera ubwoko bw'abahutu mugabo mu vy'ukuri ariko arabononera kuvuga ngo abane bagize jenoside canke abane bagize jenoside. Ibyo ntacho bitwaye, umwe wese arashaka kubivuga uko abyumva cyangwa uko yabibonye. Igihambaye nuko vyoshikirizwa sentare mpuzamakungu ataho yegamiye, itegamiye mu bahutu, itegamiye mu batutsi, ikihweza ikagira ankete nk'uko leta y'u Burundi na ONU bavyumvikanye mu 2005 bati tuzoshireho sentare mpuzamakungu ikoraniyemo abantu batanu, abacamanza batanu, abarundi babiri na batatu b'abanyamahanga kugira bace urubanza ataho yegamiye.
Kuva mu mezi 2019 uwo murwi watanguye kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu 1972. Ikorwa batari bake bacinuvye harimwo uwari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ico gihe Gaston Sindimwo.
Mu gisevere ivyo yashikirije bifise intumbero ya politike gusumba kumenya ukuri no kurekurianira. Iprona ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwice abana n'abana. Mbere ari urwaruka mparanye amajambere rwa gasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi canke yagize ibindi. Nabo nyene nashaka kubibesha kandi sare kwinda kwibesha jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha. Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yarasoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi buri ko burakuba mu gihugu. Ikinacyo abo babivuga gutyo basi barabadasigana baragiye kwiyahura bagira inama yo kwiyahura bo nyene. Icyo rero ni ikinyoma cyambaye ubusa.
Uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cabayemo genocide yo mwaka w'1994 yakorewe abatutsi. Mu Burundi ho hugeze ubu abatutsi n'abahutu baracaharira kukuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye. Ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo bwo kwitwa ihonyabwoko. com amakuru ya Amerika rifise yo kwizerwa nuko mu kwezi kwa kane umwaka uza hibukwa imyaka 50 izobishize habaye ubwicanyi bwo mu 1972 hazokwemezwa ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko byakorewe abahutu. Eroje uri kaneza ijwi ya Amerika.